Munatari nka y'uje America ryashoboye kuvugana n'abanyagihugu nko mu buseruko mu manuko bushira burengero mu buraruko bushira burengero hagati na hagati abanyagihugu baganiriye natwe bavuga ko baronswa amanoti mashasha ku mazone yabo bigoranye hari n'abatarayaronka nk'uyu mugabo wo muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira burengero
twaje gutora amahera ku buryo twarindiriye twabuze Tayo batuzani, tayo barazana twategereje guhera mu gitondo kugira aya masaha, urabona amasaha kamaze kwiterera.
Umushinga ntaye wundi wavuga ko umuryango wiwe ugiye kwicwa na kigoyi kubera utwe yari afite twose yadutanze mu ndwi iheze yizigiye kuronswa mu maguru masha inoti nshasha zimushoboza gusuma.
Nare ne direction nare nubu inzalirani shajira ndahare kuko urabona ahona ngu ura kasabone nga guru tubo gabara lagu michi ubo nifase munda naba no balala balali laba kiri gabarali zile nabu ganda ta angaba salam halone salam hai nubu ni chajitu ma ngu ya ha
umukenyezi na wababajwe n'ubusonzana n'urubyaro rwiwe hejuru yo kubura amafaranga yo kwivuza
turatiramye rero n'umukanda mu nda turarindiriye ariko amasaha turabona ariko nenga turahaba twihebe ariko batayatuzanira ariko turarindiriye gushika amasaha aza kugenerera twabona igihebo kwicubuka bakayatuzanira inzara ni nyinshi uburwayi abana baragwaye twebwe kenyene ntabwo tworohewe tugira inzara tukagira n'uburwayi twabuze ingene twoza turiyunganganya ngo tugure akanini
umugabo wundi we n'abana ntibakija ku ishuri kuva mu ntango z'indwi
nk'ubu no gutaha muhira inzara mu nda n'inzara abana muhira bariko barahwera no kuja ku ishuri bamwe bamwe basibye kubera batacho baraye bariye ubona n'umukuru n'umwe adushikira ngaha anya agatuma tubwira ati ntituyaronka tugaheza tugataha akaja kubara yarabura umutima muhira nta kigenda kuko nta kandi nta rindi faranga nari mfite cyo kwifashisha
umunsi wa nyuma wo kwikurako inoti za kera hari ku munsi wa gatandatu uheze ariko hari abanyagihugu nk'uyu mworozi wo mu ntara ya Bubanza mu Burengero bacibaza ko kwakirwa yahuye n'ijwi rya Amerika ashaka gusubiza 180,000
inisera anjanye ndayafise 180,000 nasaba kuti bayantore none raba nyine mu dutunganiriza mutwakiriye cyacu nukuri birangora afise akantu nguma nkurikirana muhira nta hamwe yashobora kuronka agatungwa gaka nuguca ngumuko nyene kandi nanjye shonje ndari mu kunyica bambwiye ati ntirikunda
turese turategerezwa gusubizwa n'amazone ayo bikuye ko n'abayafise ku makonti nk'aba bo mu ntara ya Gitega hagati na hagati ntiborohewe
Ega ntingwane cyane kwenye wafabuza kukulangula ibintu mugabo nkundi bikunda kwa mafanga twayabutse
nashubije babidufashije tutaratuwa dukeneye kandi bamwe mu bitugwaje ugomba kugura imiti byaba bitugoye
bamwe mu barimyi bo mu kiyaki mbo bavuga ko akazi kahagaze
nimba wagomba gutera ifumbire mu muceri n'imifuko 200 bica bihagarara icyo ni cyane abakozi baba bakeneye amafaranga none uzobahe ayo udafise nibishoboka yuko baguhe 100,000 intica ntikize none imifuko umufuko w'ifumbi ugura ngayo nturi mu mahera 45,000 none amukozi abakozi bakoresheje ucubaha amafaranga ukuye
abacuruza nabo babajwe no kubona bataronse igitigiri cy'amahera bifuza bigatuma haba n'idudwa ry'ibiciro
nko bakazi kahagaze n'ikiro cy'inyama ngaha mu isoko camaze kuduga kubera umuyangayanga nkubagize ngaze korotera amahera bakamuha 500,000 nta 500,000 bigura inka inka usanga igurwa 3,000,000 urumva rero icyo duza
David Kwizera Imana mukuru w'ishyirahamwe ryo kuziganya no kugurana na COPEC ku murwa mukuru wa politiki Gitega avuga ko bigoye kuronka amanoti mashasha mu mabanki ariko arahumuriza abakiriya
ejo amabanki atari make ntiyashoboye gukora kugira ngo dushobore kuyaprovisiona muri ayo mabanki n'uyu munsi akoze nabo nyine ntibashobora kuca baduhaye bararanye kubera ko usanga bafite make bategereza kuduha umuhango kugira ngo baze kubanza kuyaprovisiona muri BRP natwe bashobore kuduha navuga yuko n'abanywanyi baca barindiye kugira ngo tumaze kuyaronka yabahere tuyaronka kugira ngo tuyabike tuyaronka kugira ngo tuyahereze abenegihugu baba bayakeneye ibikorwa bibandanye bimeze neza
umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRD amenyesha ko amabanki n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana yahawe itegeko ryo gutunganiriza abakiriya bayo kandi ko n'abanyagihugu bayatanze ku mazone batanguye kuyahabwa Dieudonne Munyangirantwari agabisha abatubahiriza amategeko yatanzwe ko bazohanwa
duhamagariye amabanki y'ubudandaji n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana kwakira neza abayitura ku bijyanye n'amafaranga y'abenegihugu yegeranijwe n'abajejwe intwaro twashaka kumenyesha ko abakozi ba banki basanzwe bari mu ntara zose bari ku kizi kugira ngo bafashe abajejwe intwaro gusubiza abenegihugu amafaranga yegeranijwe kandi igikorwa cyaratanguye bamwe bamwe baramaze kuyaronsa
inoti nshyashya zatanguye gukoreshwa kuva ku munsi w'Imana uheze Perezida Ndayishimiye yari yatangaje iminsi mike imbere yaho ko guhindura inoti hari imwe mu ngingo z'umugambi wiwe wo kunagura ubutunzi bw'igihugu agabisha abashaka kuburabuza ko azobahereza mu buroko Eroje Ulikaneza, Ijuja Amerika.